Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatandatu n'igenekerezo rya kane gitugutu n'umwaka 2025 tuti namwe bagenzi mwashimye kurikira radio Nzamba gataya kawe ndabahaye imbwiro cyangwa baramutse bivanye naho muherereye imyasango y'amakuru mu Kirundi nayo akaba gizwe n'izingi ngurukuru zikurikira abantu bagera kuri 46 batuye biziga bagera kuri 55 nabo kubaranyirizwa muri aya mezi anaheze muri abo benshi akaba ari abanywanyi kugambwa senere abahoze mu gisirikare cya kera n'imbonerakure zitumva neza ubwambi butegetsi ibyo biri mu cegeranyo c'ishirahamwe ASDH giharanira agateka k'abantu ntakabafungwa abakorewe amabi y'umu mwaka 2015 bituye sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ni barembe dosiye zabo izubitswe ziriko zirakurikiranwa n'umushikirizamanza wa CPI ibyo bivugwa n'umushingwamanza Armel Niyongere umwe mu bafasha abashikiwe n'ibyo byago bituye sentare ni nyuma y'uruganda rw'ibisi ibiri rwahuje abashikiwe n'ibyo byago abashingwamanza baburanira n'abo muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha rwari rwatunganijwe n'ishyirahamwe SOS Fracture nayo mu ntara ya Muyinga ku murwa mukuru w'iyo ntara abanyagihugu biherereye ibinyobwa bya Bralirwa barahagaritswe umutima bakabazwa n'ingene ibiciro byashinzwe na leta bitubahirizwa ibyo nabyo ngo bikaba abajejwe intwaro barurira basaba ko ibiciro byashinzwe na leta bikubahirizwa ayo n'ayandi mu kanya samuka
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa ishyirahamwe ASDH riharanira agateka ka muntu n'ak'abafungwa rirajwe ishinga n'inyuruzwa hamwe n'ibugwa irengero ryasubiye kuba ndanse mu gihugu kuva mu kwezi kwa gatandatu gushika mu kwezi kw'icyenda abantu bagera kuri 53 nibo bamenyekanye ko batuwe ari biziga abandi 55 baranyuruzwa abakarigwa cyane akaba ari abanywanyi b'umugambo wa SNL abahoze mu gisirikare cya kera FFAB hamwe n'imbonerakure zitumva imigambi y'ubutegetsi buhari ku bwa Felicien iri imbere havugira ishyirahamwe ASDH abatungwa agatoki muri ayo mabi ni ukwego kw'iperereza inzego za gisirikare hamwe kubaruka imbonerakure tumukurikire
ishyirahamwe ASDH rirarajwe ishinga kandi ritewe impungenge n'ibintu byabaye umuco janywe no kunyuruza abantu abenshi muri bo bakabugwa irengero cyane cyane kuva mu kwezi kwa gatandatu gushika mu kwezi kw'icyenda ahanini abantu bafatwa bakabugwa irengero abanywanyi b'umugambwe sene abahoze mu gisirikare cya kera itabagisefa fika uyu munsi byatandukiye n'imbonerakure tutumva ingene ubuyobozi bwa Gitega abwitwara gushika isa nubwo bitigiri dufita atari byose abantu batoye bapfuye muri izo ntara zitanu kuva mu kwezi kwa gatandatu gushika muri ukwezi kw'icyenda turafata abantu bashika 46 hari abanyurujwe bashika 55 mu kiringo kimwe ivyo bikaba hari ubuyobozi mu vy'intwaro mu vy'ubutungane tukibaza nimba umugwi ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH mu Burundi iyuburi kuko ntiwigera ukura n'ururimi mu kanwa ivyo bintu ngo nta n'ivyuza ivyo bakabikora na cyane cyane ubutungane burabirira nta gikintu na kimwe ubikorako abantu ahanini bafata iya mbere muri izo bikorwa bigayitse n'abajejwe kugendereza haba mu gisirikare eka no mu gipolisi muri icyo gihe tukongeraho kwagwaruka kw'insoresore rw'imbonerakure bw'umugambo CNDD-FDD izo kandi bafadikanije n'ubutegetsi hamwe n'ubutungane
ishyamwe SDH rihagaritse umutima kandi ku ngendo igayitse y'ukuza gukura abanyororo mu mabohero bagasogwa abandi ntibasubire kumenya iyo bajanywe kuko bamwe baca bagandagurwa abandi bakajanwa mu iperereza kuburizwa igufa SDH risaba umugwi w'igihugu urabajejwe agateka kandi na muntu SDH kuva mu gacerere kiyamiriza ibiriko biraba n'ubunyene kurikira Felicien iri imbere
turavuga nk'ibyashitse mu kwezi kwa munani ibero rikuru rya Ngozi aho Salvatore Vorihoze afadikanije na Christian Siyomana ayoboye ibohero rikuru rya Ngozi bagiye barakurayo abanyoro Isidore Bayubahe Ajida Je de Fonse Nimubona hamwe n'uwitwa Ernest gushika iyi saha ata muntu aramenya irengero ryabo ahanini abantu bayifitamo ukuboko tuvuze amazina bamaze kumenyekana cyane muri izo bintu hariho Observatory Horihoze atwara igendereza muri Butanyerera Shabani Nimubona yigeze gutwara imbonerakure Umuyinga uyu munsi akaba ari umushingamateka hamwe na Alexis Rekengurukiye abenshi bazi ku izina rya Nkoroka ibyo bitwereka neza yuko umugwi ujejwe agateka akazi na muntu se NIDH mu Burundi usa n'ufatikanije nubwo utabivuga na Leta kunyuruza abo bantu muri izo nzego zayo turasaba rero yuko uwo mugwi wuva mu gacerere ugahumuriza imiryango kuko uyu munsi nabo nshobora kuwushyira mu bantu bafukamye mu nda Barundi mu bantu bariko barahekura imiryango bakabapfakazi abandi bakabifuza
tukiri makuru ajanye n'agateka kazi na muntu wabashikiwe n'ibyago byo mu mwaka 2015 canke imiryango yabo bituye sentare mpuzamakuru mpanabyaha nibareme amadosiye yabo ariko barakurikiranwa n'iyo sentare ibyo ntibyashikirijwe n'umushingwamanza Armelle Niyongere umwe mu bafasha abashikiwe n'ibyo byago bituye iyo sentare umushingwamanza Armelle Niyongere akaba yabishikirije kuri uno wa gatanu nyuma y'uruganda rw'iminsi ibiri rwahuje abashikiwe n'ibyo byago abashingwamanza babafasha hamwe n'abo muri sentare mpuzamakuru mpanabyaha CPI urwo ruganda rukaba rwari rwatunganijwe n'ishyirahamwe Esu Structure mu ntumbero yo kumenyesha ingene iyo sentare ikora n'aho amadosiye y'abayituye ageze kurikira umushingwamanza Armelle Niyongere
yaraciye iminsi ibiri hari igikorwa cyo guhura hamwe abashingwamanza abapsikologe hamwe nabo muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha aho bari kurasigurira abahotewe mu myaka 2015 hamwe n'imiryango yabo aho igikorwa cy'amatohoza canke igikorwa cy'ingenzi sinari muzaba nkomana vyayikora hama abashinwa manza bakavuga aho amadosiye yabo ageze ishyirahamwe rero iso Structure Burundi niyo yateguye icyo gikorwa ikaba ishaka kubandanya ishyigikira abahohotewe bashobora gukurikira abo muri sinari muzaba nkomana vyaha bababwiye yuko amatohoza ku Burundi akibandanya icuro cerekana yuko iyo dosiye itahebwe hama barabasigurira ingene sentare mpuzamakungu mpanabyaha ikora n'ingone ikorana n'abahohotewe ubuzima hama irababwira yuko abashingwamanza babandanya bababa hafi kugira bashobore kubabwira ibiriko birakogwa n'ibikurikira ku byerekeye dosiye zabo rero icyo twubwira abahohotewe nuko boguma bize yuko umunsi uri izina abakoze amabi mu Burundi bazokurikiranwa bakita abasentare hama igaheza ikabacira urubanza hakurikije amategeko agenga iyo sentare
inzamba
abaguzi bo muri komine Muyinga mu ntara ya Buhumuza baridogera abadandaza ibinyobwa bihingwa n'ishyirahamwe Rwarudi bamaze igihe kirekire batubahiriza ibiciro byashinzwe na Leta muri kino gihe haba mweru uri kumva mukuru wa komine canke mu mitumba ibyo biciro ntibiriko birubahizwa kandi bikaba abajejwe intwaro barubira abaguzi basaba abajejwe intwaro kubahiriza ibiciro byashinzwe na leta mu ntumbero yo kubahiriza agateka k'umuguzi n'inkuru ya Pacifique Nishimana.
Ivyo biciro vy'umurengera ku binyobwa bihingurwa n'ishiramwe Burarudi biramaze ikiringo kitari gito bitari kubirakurikizwa nkuko biba byashinzwe na leta. Abaguzi bakidogera abajejwe intwaro ko atashobora kubarabafasha kuko bibwa barorera. Muri kino gihe icupa rya Primus rya santilitiro 72 ryoguzwa amafaranga 3,300 rigurishwa hagati y'4,000 n'5,500. Amstel Bright ya santilitiro 65 igurishwa amafaranga 5,500 canke 6,000 mu gihe igiciro cashinzwe na leta ari amafaranga 5,500. Akamara amazi ni Amstel Blonde ya santilitiro 65. Abaguzi basigaye bita ngo ni Amstel ya kera na Amstel Royale igurwa amafaranga 20,000 aho zishoboye kuboneka kandi igiciro kizwi na leta ari amafaranga 5,500 n'6,000. Uno muguzi aratubwira uko ibintu byifashe.
Nawe wumve aho Primus nini uyigeze ku giciro cy'amafaranga ari hagati y'4,000 n'5,500 hamwe n'5,500. Amstel nini yitwa Bright bayigurisha 6,600 kandi yategerezwa kugurwa 6,500. Ikitibagiwe coco ni za Amstel bita za kera Amstel Ponde santilitiro 65. Ubu bari bumwe bumwe buzironka bazigurisha icupa rimwe 20,000. Icyo kimwe na Amstel Royale aho yironse bazigurisha icupa rimwe 20,000. Ibyo byose bakabikora gutyo kandi badafise za mpapuro zibaha uburenganzira bwo kutuza ibiciro uko bashatse.
Abaguzi basaba abajejwe intwaro kuva ibuzimu bakaje ubuntu mu guharanira uburenganzira bw'abanyagihugu bajejwe.
Akamara amazi aho umuntu yitwa ko arongoye intwaro ashobora kwemera ko icupa rimwe rigurwa 20,000 kandi ryategerezwa kugurwa 5,600. Dusaba n'ukuri ko abajejwe intwaro abajejwe igipolisi bopfa mu gacerere.
Abaguzi basaba ko abadandaza b'ibinyobwa vya Burarudi badakurikiza ibiciro vyashinzwe kandi ata mpapuro zibaha uburenganzira bwo kuduza ibiciro bafise bo bihanirwa.
Urakoze Pacifique Nkeshimana. Mbere yo gusozera n'amakuru dukurikire ibyanditswe n'amakuru bitandukanye ku Burundi mukamushikirizwa na mugenzi wacu Odas Nimbona.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Ingamba.
Nikaze mwese murano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ino ndwi dutangurira kuri SOS Media canditse ku ngorane zibonekeza mu gihugu zijanye no kubura igitoro umuyaga nkuba hamwe n'amazi bibangamiye abanyagihugu urudandaza hamwe n'amashuri. Abanyagihugu bavuganye n'ikimenyesha makuru SOS Media baremeza ko ibura ry'ibyo bintu ngendegwa ko bibangamiye ubuzima bw'abanyagihugu mu gihugu cyose haba mu bumanuko mu buraruko mu burengero no mu buseruko. Ukwiyunguruza bisigaye arakananira abahinga kubera kubura ibitoro naye bifungurwa mu mazu y'uburiro bisigaye biborera mu mafrigo kubera kubura umuyaga nkuba. Ababangamiwe ngo si abanyagihugu gusa, abanyeshuri bo mu makampisi ya Zege mu ntara ya Gitega niyo kumutanga mu gisagara cha Bujumbura, ibura ry'umuyaga nkuba rirabangamiye ibikorwa by'abo banyeshuri. Hambavu y'iryo bura ry'umuyaga nkuba hamwe n'iry'igitoro haravugwa kandi ibura ry'amazi ribangamiye cyane cyane amavuriro, amashuri hamwe n'ingo. Icyo kimenyesha makuru SOS Media nyene kirabandanya kivuga kwiyugarwa by'amashuri hamwe n'amasengero mu makambi y'impunzi z'abarundi bari mu makambi ya Nyarugusu na Nduta ni mu gihugu cya Tanzania. Amashuri, amasengero hamwe n'amashirahamwe yigenga arugaye kuva ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2009 ukwezi kw'icenda guheze. Gushika ubu icatumye byugarwa nticashoboye gushirwa ahabona. ariko rero kubw'ico kimenyesha makuru ngo abategetsi bo mu bushikiranganje bujejwe impunzi bo mu gihugu cha Tanzania bategetse ko ibyo byose byugagwa. Amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru arabandanya na Burundi Echo canditse gitabaza kivuga ko ingaruka zibura ry'amazi zishobora gukora ko ababa mu gisagara cha Bujumbura. Icyo gisagara ngo kimaze amezi atari make ata amazi meza kirozwa, ngo hafi amakartie yose y'icyo gisagara nta nima ry'amazi akironka. Aho bigeze ngo ibido y'amaritiro 20 igugwa hagati y'amafaranga 1000 n'ibihumbi 2000 by'amarundi. Ibyo navyo bigatuma imiryango ifise amikoro make ihahombera, abanyagihugu bakaba batinya kwandura ingwara zifatira kwisuku rike nka korera n'amacinya. Aha rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ino ndwi. Mwakoze mwese mwateze yombi, mugire ibihe byiza aho muherereye hose, naho utakuri radio Inzamba agateka kawe.
Amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri radio Inzamba.
Nino kuri yanditswe n'amakuru bitandukanye ku Burundi duce dusozera hano makuru nkabashimiye n'indi mwese mwateze yombi. Gashimira na bagenzanje umwe wese ku giciwe bamfashije kubatorokaniriza. Mugire aho mvahwe na weekend nziza na gahwana.